Imana iduheza gire twese twumvise ijambo ryiza cyane kandi ashaka kurivuga ko maze ngaruke kuri Luka kabiri. Navyumviriye ko gato igihe twasoma rino jambo ko umwami Yesu yagiye kudutegurira ikibanza. Hari n'iri jambo ryaceriza mu byumviro byanjye naryo niri rikurikira ngo ibyigisho ritigeze ribona, iby'ugutwi kutigeze kumva n'ibitaraduka mu mutima w'umuntu, ivyo nivyo Imana yateguriye abo ikunda. Abiko ba mbere igice cya kabiri umurongo w'icyenda. Kandi nacengereranye ukuntu yakiriwe igihe yaza hano ku isi nuko twebwe tuzokwakirwa mu bwiza bwo mu ijuru tugezeyo. Aha ku isi yakiriwe nabi cyane, nabi cyane ku buryo bitari bikwiye kuba ibintu byoroshye. Nta kibanza yaronse mu ndaro, yaronse ikibanza mu bwato bw'inka. Niho cyabaye aho umwana yakiririwe. Nta miteguro yabaye idasanzwe, nta na kimwe cyabaye. Ariko twebwe turindiriwe n'ibiki hariya aye mu bwiza bwo mu ijuru. Iyo twibajije kuri ivyo ko isumba vyose ko yaciye bugufi gushikaho ikatuduza gushaka kugo rugezo twebwe ataje tumaze ikaduha ayo mahirwe gushobora kwinjira mu bwiza bwo mu ijuru duciye mu miryango ikozwe n'amabuye y'igiciro. Je dutahura rero yuko je dutahura icyo ari cyo urukundo rw'Imana bisobanura. Je dutahura icyo urukundo rw'Imana bisobanura by'ukuri kuri twebwe twese. Kubona umwami wacu yagiye kubwa ibyo yagiye kudutegurira, ego kuri twebwe abikunda. Igihe umwami Yesu yari ngaha ku isi ntiyari afite ikibanza, nta kibanza yaronse. Mbere umunsi umwe mu nyuma yaravuze aravuga ngo imbwebwe zifise imyobo, ngo inyoni zo mu kirere zifise ibyari, ngo ariko umwana w'umuntu we ntagira n'aha shira umusaya. Matayo 8:20. Uvuga ishoni na Yesaya arandika mu gice cya 53. Yesaya aravuga ngo yahubwa n'abantu, ntiyari afite ishusho yotuma tumwifuza. Ariko byarahimbaye umwami yuko atangira impongano n'amakosa yacu yose, bamusuka ko ibimaramare byacu byose kugira ngo twebwe dushobore kugaragara, dushobore kubona ko tubere gukugwa mu icyo kiyaya cy'amarira no gucura intimba n'umubabaro, kugira ngo tuzoshobore kubana n'umwami ibihe byose. Ubwo n'ubuntu. Maze kandi umukiza wacu yaravuze abwira biwe muri Yohana 14 aravuga ngo imitima yanyu ntihagarare, mwizere Imana nanje munyizere. Aravuga kandi ngo munzu kwa data hari amazu menshi, hari ibibanza byinshi, haragutse cyane ibibanza byacu twese. Ku isi nta kibanza yari afise mu ndaro, ariko hariyaho hari ibibanza byinshi mu ijuru, hari ibibanza byinshi kuri abo bose baza kuri we. Kandi abamwakira yaramaze kubategurira aho bazoba. Wewe umwami wacu ntacyo bari bamuteguriye, ariko we yarateguye vyose ku bwacu. Kandi ubwo nibwo buntu, ayo niyo mahigwe twe dufise. Nashaka gusoma rero muri Luka kabiri. Ni inkuru twese tuzi ntitwigeze tugira amahirwe na rimwe yo gusoma iki gisomwa. Twarumvise amajambo twarumvise mu butumwa bwa Mwete Branham, ubu rero twashaka gusubira kuyasoma. Kumbure guhere ku murongo w'umunani ni ibintu byiza cyane byigeze kubaho, duhere ku murongo w'umunani. Ariko kuvuga ko umwami Yesu yagaragaye, ego ko yavutse. Luka kabiri umurongo w'umunani haravuga ngo, muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga barariririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayangana irya n'ino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati, ntacyo mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu. Ngwa 11, uyu munsi ubwoko bwanyu bwose, uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara cya Dawidi niwe Kristo umwami. Iki nicyo kimenyamenya cyanyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriye ku impuzu y'uruyoya ajyamitswe mu bwato bw'inka. Murongo wa 13, umwanya hamwe n'uwo marayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti, icyubahiro kibe ku Mana hasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mu bo inezererwa. Hano gusha ku murongo wa 14, iri jambo ry'igiciro ry'Imana. Turazi yuko amasezerano ari mu byanditswe vyera yahishuwe kuri abo bizera, bayizera, atari kubayasobanura uko bishakiye hanyuma bakayavuga ko oya, kubayizeye. Kandi rero amahirwe y'ababungere nuko bo batari bakeneye kwirigwa, byari bikeneye ko birirwa barumviriza insobanuro z'abantu, ariko barashobora kuba bari bari hajya batekanye bari kumwe n'Imana nabo nyine ubwabo, kugira ngo bashobore kwakira igihe mu gihe gikwiye gishyitse, bashobore kwakira uko guhishurirwa. Hari abantu benshi bavuga ngo nta kindi dukeneye atari ijambo ry'Imana, nta kindi dukeneye, ntidukeneye guhishurirwa, ijambo ry'Imana riraduhagije. Ego ibyo bisa naho ari byiza, kandi uno munsi numvise hariho sinzi mushiki wacu yampaye ibintu bimwe byavuzwe n'umuntu umwe, birakwiye ko reka niyubare, simvuge menshi, nteza kwiyubara. Ni ukuvuga ibyavugishijwe byarasobanuwe uko abantu babyishakiye. Ibyo twumvise byose abantu bari barabisobanuye nk'aho umengo barabishyize muri Bibiliya, babigize nk'igice cya Bibiliya. Uravye muri kahise k'inkuru z'agakiza ni by'ukuri, ariko iby'Imana ikora ni ibi: irahishurira abayo iyo igihe gishitse ko ibyavugishwe byo mu byanditswe bishika, bababungere bari mu mirima, yaba Simeyoni, yaba Ana cyangwa uwo ari we wese, si ijambo ryanditswe gusa, ariko ujya mwemu nyene yahumekeye abantu, yahumetse rino jambo, araza kubizera, akaza kubizera ayo majambo n'imitima yabo yose, bagaca baronka guhishurirwa kuzima, kugira ngo bashobore kugenda kuraba ivyabaye. Buri gihe Imana itanze uguhishurirwa, abantu ntibaguma bicaye gusa, ariko bacha bagenda kuraba ibiriko biraba. Abungere bace bafata inzira, Simeoni yacyafata inzira, anaci niho yarari aho ivyanditswe vyari vyaravuze yuko biriko bira ibiko bizoshikira. Atari amasezerano gusa ari mu ijambo ry'Imana, ariko ugwishurwa kuri abo bizera ijambo ry'isezerano kubw'igihe cyabo. Kandi ivyo nivyo vyabaye ibintu bikomeye kuri twebwe muri kino gihe. Abantu bose barashobora kwigisha ku kintu runaka, abantu bashobora kuvuga ko ibintu byinshi, yamara ntidushobora kubona ntidushobora kubona iby'Imana iriko irakora kiretse mwe muyera abiduhishuriye. N'abantu bangahe bari barindiriye Mesiya kiriya gihe? Ni bangahe barindiriye Mesiya kiriya gihe? Ndabona namu yarabivuze neza ko abungere nta vya teolojia vyari muri bo. Warabona ko nta vya teolojia biri muri bo. Bace binjira mu gisagara bakavuga ngo mushinga ntahe nawe mupfasoni, bashinga ntahe namwe bapfasoni. Dushaka kubamenyesha ivyo hari ivyo dushaka kubamenyesha. Abo bagabo nabo bapfasoni bari kugira ivyo bavuze. Ariko ivyo nibiki? Ukwiyoroshya kw'ibintu by'Imana, Imana irishura mu bintu byiyoroheje kuri abo bizera ijambo ryasezeranywe aho baba bari hose, haba mu ijoro bari kumwe n'umukuku canke bari ari ku murango bari muhira, ivyo nacyo bitwaye. Mu gihe ijambo ryayo riko riyashika, umwami arahishurira biwe ko igihe kigeze. Bace bagenda kuraba basanga neza na neza ivyo bari babwiwe niko biri. Nako vyagenze ku bantu b'Imana mu bihe byose byagiye bikurikirana. Umwami Imana uhora Imana yamye yishura mu buryo budasanzwe bw'indengakamere, kandi irungika umwe mu bakozi bayo kugira ngo ikaberunga umwe mu bakozi b'Imana bayo kugira ngo amenyeshe abantu b'Imana ivyo Imana yakoze. Baba ari abantu biyoroheje, ariko baba ari abantu uko biri kose, baba ari abantu abo mwe mu Imana yashobora guha uguhishurirwa kubw'ubuntu. Abantu batari bafise integuro zabo bwite, ariko bafise uguhishurwa kuzima kuvuye ku Mana. Uko niko byanditswe ngo hano ngo mumareka w'Uhoraho yari hajya niwe yabamenyesha ibyo bintu, maze ubwiza bw'Uhoraho burabakayanganira ijya nino. Abantu bizera ijambo ry'isezerano bitebe butebuke bazohura n'umumareka w'Uhoraho kandi batwikigwe n'ubwiza bw'Imana. Murashobora gutahura ibyo uko mwishakiye, ariko ni by'ukuri twebwe natwe twari twicaye mu mwiza, ubwo nyene umuco uca uraka. Byari biki? Mbega hari ahantu twagiye turafyonda kugira ngo twatse uwo muco? Oya, umuco waje mu gihe cy'akagoroba, umuco waratse mu gihe ijambo ry'Imana ryariko rirashitswa. Kandi ni muri icyo gihe nyene aho abana b'Imana bakikujwe n'ubwiza bw'Imana. Iyaba twashoboye kubibona, ikibabaje nuko tuzashobora kubibona n'amaso y'umubiri, twobona kenshi ko haba hariko haraba ibintu vy'indengakamere ariko tutarabiciye nikanda ko biri ko biraba mbega birakenewe ko nababwira ko twebwe tutanashoboye ku bwa kamere kacu tutanashoboye no gushobora kwiyumvira neza ku by'Imana muri kamere kacu ntishoboye no kwiyumvira neza ku bintu by'Imana n'ibyumviro byacu ibyumviro byacu byose bitegerezwa kubanza gufatwa mpiri munsi y'ukumvira iby'Imana munsi y'ukumvira ijambo ry'Imana maze umwami kandi burya umwami wenyine arashobora kuduha uko kumurikirwa umutima w'umuntu wamuzimira buri gihe naho twibaza yuko turi ko tukurikira inzira yaciwe hari abantu benshi muri kino gihe mu buryo bw'imwemu bazi neza bibaza yuko cyangwa bazi neza ko bari kubaragendera ku murongo ugororotse ariko niba ari inzira igororotse ishobora kugucibwa gusa hisunzwe amasezerano y'ijambo ry'Imana nta kundi byogenda mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo haranditswe mu wavugisho n'Imana Yesaya ku gice cya 40 ngo nimutegure inzira z'Uhoraho nimusenere Imana yacu inzira Yesaya 43 inzira itashoboye gucibwa ngo yongere isenwe ku bw'abantu b'Imana muri icyo gihe iba ari inzira igoramye abantu barayigoramitse bakoresha insobanuro zabo bwite ariko Imana yamirungika ijambo ryo guhishurwa kugira ngo rigorore ibigoramye kandi iyo turiko turagendera mu nzira yaciwe niyo tuba turi mu nzira igororotse kandi muri iyo nzira n'igipfu ntikizoyizimira kuko niko byanditswe muri Yesaya 55 nzoba ari inzira yaciwe inzira itaramutse inzira y'Imana yacu nta canduye kizoyigenderamwo ariko izogenderamwo abo umwami yacunguye Yesaya 35:8 icyo nicyo kintu cy'agaciro bende n'abashiki bacu twibuke ibyabaye mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo kugira ngo dushobore kumenya uko bizogenda mu kuza kwa kabiri kwiwe si kubw'ubusa tuvuga ubutumwa hano tuza kuvuga tuti Uhoraho umwami yarungitse umumarayika wiwe kandi atumenyesha ibyari biteguriwe ibyari bigenewe gushika muri kino gihe kandi twebwe twese abumvise uwo muhamagaro maze tukawukurikira twarabonye yuko byose biri ko bigenda nk'uko twabibwiwe nk'uko twabimenyeshejwe biko bigenda uko nyine turibaza hano ku nkingi y'umuriro ku bintu by'indengakamere byabaye muri kino gihe Imana ni Imana ikora ibintu by'indengakamere bidasanzwe si byo kurondeza cyangwa kurondeza mu musobanuro z'abanyabwenge bivyanditswe ariko tubironderere mu guhishurirwa aha abakozi biwe n'abantu bayo mu gihe gikwiye muri kiriya gihe barabungere Uhoraho umwami yarashobora kuvugana nabo yanashoboye kubakikuza n'ubwiza bwiwe hano haravugwa muri Luka 2:9-10 haravuga ngo mareka w'umwami Imana hagarara iruhande yabo ubwiza bw'umwami bubakayanganira ijya nino baterwa n'ubwoba bwinshi 10 mareka arababwira ati nacyo mutinya umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose uyu munezero wo kumenyeshwa ibintu bivuye ku Mana mu kubyabaye kiriya gihe bihuje n'umugambi w'akiza w'Imana yacu wari umunezero mwinshi cyane hanyuma indunduro ya byose ni uko ubwo nyine hamwe n'uwo mumarayika hakihaza ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana zivuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana hasumba ijuru no mu isi amahoro abe mu binezererwa. Abantu nabahe nabantu bagendana n'Imana, kuko Enoki yagendanye n'Imana kandi yarashingiwe intahe ko ahimbara Imana. Abantu bagendana n'Imana nibo bahimbara Imana ikabemera, kubera ko bumva mu gihe gikwiye, bakumva ijambo ryavugishijwe n'ugushitwa kwaryo, maze bagatwikirwa n'ubwiza bw'Imana, maze bakagenda bagasanga ibintu bimeze nk'uko babibwiwe n'abantu Imana inezererwa bayihimbara. Ndashobora kwibaza yuko bajya bungere bari abantu ntibabanezererwa, babona ko atacyo bamaze, ariko twebwe turashobora kuvizigira Imana yarabanezererwa yoyo. Barongowe na mwe mu Imana kugira ngo baje aho ivyanditswe icyanditswe cyariko kirashikira, hanyuma barashoboye guhimbaza, barashobora gusenga, barahimbaza umwami, maze baravuga bati, mbere baravuze bati, tusomeye kumbure ku murongo wa 15 ubwa kabiri, umurongo wa 15, abamalayika bahejeje kuva aho bari basubiye mu ijuru nyabunge baravugana bati ngo rero tugiye Betelehemu turabe icyo kintu cyabayeyo, icyo umwami Imana atumenyesheje. Murongo wa 16 bagenda banyaruka babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Murongo wa 17 babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana, abavyumvise bose batangazwa n'ivyo abo bungere bababwiye. Murongo wa 19 ariko Mariya abika ayo majambo yose ayiyumvira mu mutima wiwe. Hano turabibona bamwe bari batangaye, ariko Mariya uwo isezerano ryarireje gushika muri we yagumije mu mutima, yabitse mu mutima ayo majambo, akaguma ayarimburako mutima wiwe ayo majambo yari yabwiwe, ivyo yari yabwiwe vyose yaguma birimburako. Ese icoma natwe ivyo tukabizana mu gihe cacu, hariho benshi batangaye babonye ivyabaye, ariko abagira ubuntu n'Imana bonyene nibo abo isezerano ryashitseko bagumije ayo majambo mu mitima yabo, bakaguma mu mitima yabo majambo yahishuwe mu gihe cyabo. Abandi barashobora gutangara cyane, ariko Mariya yagumije mu mutima ayo majambo, kama akaguma yarimbura ko mutima wiwe. Byari biki niwe yari umuntu Imana yari yagiriye ubuntu, niwe isezerano ryari ryashitsemo, ryari ryashitse muri we mu mubiri we wose, isezerano ryo mu gihe ciwe ryari ryacitse ukuri. Yaravyiboneye ibyo bintu byose, yaragize igice cy'ivyariko biraba cy'ivyari byabaye. Ntiyatangaye gusa, ahubwo yagumije ayo majambo aguma yarimbura ko mutima wiwe. Ni nako bimeze kuri twebwe muri kino gihe, ntituri hano ngo tuvyumviririze kure maze dutangare, ariko ni twebwe ijambo byanditswe biriko birashika ko muri kino gihe turi agace k'umugambi w'agakiza n'ugushyitswa kwawo muri kino gihe, kugira ngo natwe dushobore kubika kandi dushobore kuguma twiyumvira ayo majambo yose yavuzwe. Turabizi neza hose aho amasezerano y'Imana yizewe, ubwiza bw'Imana butegerezwa kumanuka. Hatsa kuba ikintu runaka, Imana nishobora guceceka. Ukwizera kuranyiganza ukuboko kw'Imana. Ukwizera gutuma ubushobozi bw'Imana bugaragara mu bugingo bwacu. Turavye umugambi w'agakiza wose w'Imana, tuvyinjiyemo turabona amakanda y'uguhishurirwa kuvuye ku Mana kuva mu ntango. Ninde none yahawe uguhishurirwa kuvuye ku Mana? Ni bajya bahezagiwe n'Imana kandi bakayizera. Twebwe turashobora kugenda tugashika kuri Abeli. Ni kubukwizera. Ninde yabwiye ubutumwa Abeli kugira ngo byandikwe ngo gucyo ngo ni kubukwizera. Yarafite kwizera ariko ni kubukwizera yahishuriwe icyategerezwa gukora. Bene tanoshiki bacu, bagenzi banje Imana irafite inzira zayo n'abantu bayo. Nubu iracyavuga uno munsi, iracyishura uno munsi ije gusuka ubwiza bwayo kubayo. Uno munsi nawo nyene tugumize mu mitima yacu, kandi tuguma twiyumvira kuri ayo majambo mu mitima yacu. Kubera iki? Ni kubera ko twayabonye amajambo ashika imbere y'amaso yacu. Si sugupfa gutangara gusa, ni no guhimbaza Imana mu mitima yacu. Haba kubavugishwa n'Imana bo mu izina rya kera cyangwa intumwa zo mu izina rishyashya, bose baremeye bararongorwa namwe mu Imana, barumvise ijwi ry'umwami kandi barashoboye kumenyesha abantu b'Imana ivyo Uhoraho yari yategetse kubw'igihe cyashinzwe. Muri ino minsi twararavye cyane, twarasesanguye ku cigwa twigeze kwiga ko hano biciye mu biganiro dukija ku nsambirizi. Musanzwe ni ikintu ciza cyane Imana mu isezerano rya kera. Sinakiye ndavyumvira kubwo nyene ko Imana muri rya minsi mikuru yaba mu isezerano rya kera, Imana yaravuze ibintu bimwe mu mugambi w'agakiza cyangwa yabivuze bitaraba mu buryo bw'ibitutu. Mubare w'imirongo 23 turabona iminsi mikuru Uhoraho yari yarategetse ko abantu babwirizwa kubahiriza cyangwa kuziririza. Umunsi mukuru wa nyuma wari umunsi mukuru w'insago. Ndibaza yuko umunsi mukuru wa mbere wari umunsi wa Pasika, ugakurikirwa n'umunsi mukuru w'imitsima itambiwe, hanyuma hakaba wo kuzungagiza imishuzo yabwirizwa gushikanirwa Uhoraho, hanyuma gacaho umunsi mukuru wa Pentekote, bikabandanya gute kuja ku munsi mukuru w'impongano gushika ku munsi mukuru w'insago. Kandi wari wo munsi mukuru wa nyuma muri iyo minsi mikuru, kwari kuvuga ngo ikoraniro rikomeye, kandi ntibitangaje kubona hari abantu bagiye bakarondera amashami y'ibigazi kuri uwo munsi mukuru. twaravuze ubushize ku bantu kurujya munini uri mu byajuru hano gice kindi twaravuze ko mu gihe cy'umwami Yesu igihe injira rero cyangwa abantu bafashe amashami y'ibigazi umunsi mukuru wa nyuma mwitonde kwa y'iminsi mikuru yo muri Bibiliya mu zina rya kera yose irafise iyo minsi mikuru yose irafise isiguro mu nkuru z'agakiza hano turabona muri mu Balewi 23 ndibaza yuko ari ku murongo wa 40 murongo wa 40 aharavugwa amashami y'ibigazi Am ersten Tage schöne Baumfrüchte. Kandi kuri uwo munsi w'intangamarara muze mwabire kuvyiza vyiza vyamye kubiti n'amashami y'ibigazi n'amashami y'ibiti bitwaye intunda dukurikiye izi nkuru dukurikiye inkuru z'agakiza iby'Imana yategetse ibi ntibyategetse ku munsi wa Pasika cyangwa ku munsi mukuru w'imitsimitambiwe cyangwa ku munsi mukuru w'imongano cyangwa ku munsi wa Pentekote nta tegeko ryatanzwe ryo kuyiziririza iyo minsi mikuru hari iminsi mikuru myinshi ariko ku munsi mukuru wa nyuma wowe niho warategetswe kandi vyabaye ngombwa ko baba munsi baba mu mahema kandi mushaka kubisomera iwanyu icabitumye n'ibindi hano turabona ko bivugwa neza ngaha muri kino gice ura imana yaratunganije vyose mu buryo bwiza cyane kandi umunsi mukuru wonyene abayuda bashoboye kuziririza inyuma yaho baviriye ibaburoni mu buji baburoni wari uwahe nuwe munsi mukuru abayuda baziririje bahimbaje bamaze kuva ibaburoni wabaye umunsi mukuru w'impongano wabaye umunsi mukuru wa pasika oya wabaye umunsi mukuru w'insago kandi aho uyu muntu w'imana yarababwiye uko bibwirizwa kugenda nk'uko Mose umukozi w'imana umukozi w'uhoraho yari yabivuze baciye bakora umunsi mukuru imbere y'uhoraho kandi wabaye umunezero mwinshi cyane turashobora kubisoma hano muri Nehemiya igice cy'umunani haranditswe hano ku murongo kumbure ko nabwiriza kubasomera umurongo wa nyuma w'igice cy'indwi kuko uwo nawe urafise isobanuro ni kuvuga Nehemiya igice cy'indwi umurongo wa 23 ngo mbere ukwezi kw'indwi kwabonetse abisirayeli bamaze kwibera mu bisagara byabo ukwezi kugira indwi kwa igihe kwari kwegereje Pasika yaba mu kwezi kwa mbere umunsi mukuru w'insago waba mu kwezi kugira indwi ukwezi kw'indwi hano haravugwa ngo ngo 23 haravuga ngo mbere ukwezi kw'indwi kwabonetse abisirayeli bamaze kwibera mu bisagara byabo hanyuma baca badondagura uko byagiye birakurikirana nshaka gusoma gusa umurongo wa 13 Nehemiya igice cy'umunani umurongo wa 13 haravuga ngo ku munsi ugira kabiri abakuru b'amazu b'abasekuru bo mu bantu bose n'abaherezi n'abarewi bakoranira kuri Ezira umunyabwenge w'ibyanditswe kugira ngo bashire ayo majambo y'ibyagezwe ku mutima umurongo wa 14 baraheza basanga ko muri ivyo vyagezwe uhoraho yahaye Mose handitswe ko mu kwezi kw'indwi abisirayeli bazokwama bagira iminsi mikuru yo kurara mu nsago umurongo wa 15 kandi ko bazotangaza ayo majambo mu bisagara byose no muri Yerusalemu ngo muri mugende ku misozi muce amashami y'ibiti vya Elayo na ibija bija vya erayo nyene na imihada sina ibigazi na ibindi biti byose bizitanye kugira ngo muce insago nkuko byanditswe. Mwaka cha gatatu nuko abantu bava hasi baragenda barondera amashami bicira insago hejuru ku nzu zabo no mu ngo zabo no mu ntangaro y'ingoro y'Imana no ku kibuga cyo ku irembo ry'amazi no ku cyo ku irembo rya Befurayimu. Mwaka cumi n'indwi kandi ikoraniro ryose ry'abagarutse bavuye mu kinyago bicira insago baziraramwo uhereye mu gihe cya Yosuwa na mwene Nuni ukageza kuri uwo munsi Abisirayeli ntibari bwigere bagira nk'uko nuko haba umunezero mwinshi cyane. Kumbure gushika hano, akenshi twaravuze yuko iseno ya kera ritanditswe gusa kugira ngo riduhe dushe kuronga ivyo dusoma gusa, ariko ko ari ukutubwira ivy'inkuru za kahise z'agakiza. Turabona ivyo dukeneye mu gihe cy'isezerano, turabona ivyo dukeneye vyose mu gihe cy'isezerano rishasha. Aniho abavuye mu kinyago bose niho bahuriye kugira ngo bashore guhimbaza umunsi mukuru w'insago ku icubaro cy'uhoraho. Baribukijwe hano turabona ko vyanditswe ngo kuva mu minsi ya Yosuwa. Vyagenze gute mu gihe cya Yosuwa? Mu gihe cya Yosuwa isezerano ry'Imana ryarashikijwe. Igihugu narahiye ko nzoha ba sokuru nzokibaha. Kandi Yosuwa yagabuye igihugu bihuye n'isezerano. Muri icyo gihe rero barashoboye guhimbaza iyo minsi mikuru, ariko kuva icyo gihe abantu bari basubiye kuziririza iyo minsi mikuru gushika abantu gushika igihe Abisirayeli bagaruka bavuye mu nyagano mu kinyago. Kuva mu gihe cya Yosuwa gushika mu gihe bava mu kinyago, umwanditsi hano tubona hano Ezira yari gushobora gufata agasoma Mose agasoma ku gice cya mbere, agasoma igice cya mbere, igice cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu. Hari ibice byinshi yari gushobora gusoma, yari gushobora gusoma ibyo ashaka byose, agahera mu itanguriro. Yari gushobora gusoma akababwira ngo uno munsi turaza kwiga ku byerekeye iremwa, ubwiremwa ryagenze. Yari gushobora kuvuga ngo uno munsi turaza gusoma ku bijyanye n'umwuzure. Yari gushobora kuvuga ibintu byinshi, yari gushobora kubabwira ibintu byinshi, ariko ntiyari umunyabwenge w'ibyanditswe yigishwe n'abantu, ariko yari yigishijwe n'Imana. Yarazi kubwo bivuye kuguhishurirwa kubwo guhishura kuva ku Mana. Yarazi ijambo ryavugishijwe yabwirizwa kugaruka kugira ngo arizanire abantu b'Imana b'icyo gihe. Mbega siko bimeze uno munsi ga yemwe? Turashobora gusoma ibintu vyinshi biri muri Bibiliya, ariko none bimeze gute? Mwe mu Imana araduhanura akadusaba gusoma kugira ngo tumenye ivyasezeraniwe abantu b'Imana muri kino gihe. Kandi aha niho n'ubwiza bwinshi cyane kubona dushobora kubana n'Imana. Ntidukeneye guhimbaza uno munsi mu munsi mukuru w'insago, ariko hari ikintu tuzi neza: dutegerezwa kurongorwa n'ivyavugishijwe kuva aho tuvire mu kinyago cy'Ibaburoni muri ino minsi yose tumaze muri kino gihe, nk'uko byagenze kiriya gihe. Kandi Imana yarakoze ku buryo ijambo ryavugishijwe rishyirwa mu kibanza cyaryo muri kino gihe. Kandi abo basavye nyene b'Imana bagarutse bafise ubwo bushizi bw'amanga nyene, kandi yari yashinze ibintu by'Imana, yari yafashe ibintu by'Imana bishyira mu kibanza cyabyo. afise ubushize bw'amanga turashobora kugaruka ku masezerano y'Imana maze tukugurura ibyanditswe vyera tugasomera abantu b'Imana ivyatanzwe nk'ubuvugishwa muri kino gihe turimwo hamwe n'ivyo Imana yashinze kwa kino gihe. Hano turabona yuko abantu bagize umunezero mwinshi cyane niko twasomye. Bari bagarukanywe mu gihugu cy'amasezerano. Baribuka ivyo Imana yari yarakoze mu gihe cya Mose no mu gihe cya Yosuwa, barabyibuka byose. Bari bafashe Imana yo kwizigirwa, bari bishimikije Imana yo kwizigirwa inyembabazi, kandi mu mitima yabo bari bafise umunezero mwinshi kubw'ibyari byabaye muri kijya gihe, ko Imana yari yarabahinduriye ibihe maze ikabagarukana. Kuri twebwe muri kino gihe ni umunezero mwinshi cyane. Imana yaraduhinduriye ibihe, yaraduhinduriye ku bintu byari bikwiye kugenda, yarabihinduye. Ntidusoma ibyo dushaka cyangwa ibyo abantu bakeneye kumva, ariko dusoma ibyo umukozi w'Imana yahawe, abihawe n'Imana n'umwami wacu. Hano turabona ngo Abisirayeli barakoranye maze barasoma, babasomera ibyagezwe by'Uhoraho nk'uko Mose yari yarabitegetse. Uhoraho Imana, tugirire ubuntu muri kano kanya. Byari biki? Ni bande bajya abantu bari bazanye amashami y'ibigazi bagaragaza ko baronse intsinzi? Bari abo isezerano ryari ryashyitse kuri bo mu gihe cyabo, haba mu gihe cya Mose, haba mu gihe cya Yosuwa, haba mu gihe cya Ezira cyangwa cya Nehemiya cyangwa uwo ari we wese, haba mu ntango y'isezerano rishasha cyangwa muri kino gihe mu gihe cy'iherezo, ni bande abo bantu bize amasezerano y'Imana? N'abantu bagiriwe ubuntu bashobora kumenya icy'Imana iriko irakora mu gihe cyabo. Kandi umuntu w'Imana yarakoze ibintu byose, yabikoze nk'uko ijambo ry'Uhoraho rivuga. Mu mitima yacu dufite icyifuzo kimwe, nuko twokora byose tukabikora nk'uko ibyanditswe vyera bivuga. Tugaruke ku ijambo ry'Uhoraho, tugaruke ku ijambo ryavugishijwe ku masezerano Imana yaduhaye muri kino gihe. Tugaruke ku ijambo twatanguje, tuvuge tuti umwami Yesu yaraduhaye amasezerano. Aravuga ati ngiye kubategurira ikibanza. Ni bande abiteguriye? Nabo bize isezerano ryiwe bakagizera n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose. Ntitugikeneye kwirwa turubaka insago. Umwami wacu yaraduteguye, yaratwitangiye imbere, aradutegurira ikibanza, kandi azogaruka. Biriko bizogenda gute kubizeye umwami wacu n'ijambo ryiwe? Bazokoranirizwa hamwe maze binjirane bafise intsinzi, baciye mu marembo yubakishijwe utuyu buyenge. Mbega indirimbo izobiha, hazoba hari indirimbo imeze gute? Biranditswe hano, biranditswe yuko bagize umunezero mwinshi cyane hagati yabo. Bizogenda gute none icyo gihe twebwe? Ninde ushobora kuvuga ukuntu bizogenda? Ni uruhe rurimi rushobora kuvuga uko bizaba bimeze icyo gihe? Imana itugirire ubuntu, dushobore kuyizera, dushobore gukikuzwa n'ubwiza bwiwe, maze tugende tubisange bimeze nk'uko yabisezeranye. Abasohotse bava i Babuloni basanze ibintu byose, babisanze neza nk'uko byari byarasezeranywe. Natwe ubwacu, twebwe turi muri ino minsi y'iherezo, byose twasanze bimeze nk'uko Imana yari yabivuze mu kanwa k'abasabyi bayo, akanwa k'abavugishwa nayo n'intumwa. Twasanze ariko uko babivuze ariko bimeze, turavye ko ibyavugishwe byinshi bimaze imyaka irenga 2000 kandi ko Imana yabishikije byose muri kino gihe cyacu, kandi tugashobora kubona ko Imana yitwararitse ibintu byose, kandi ko natwe twitwararitse muri kino gihe, kuko kuva ku isezerano rya mbere ryanditswe mu itanguro 3:15 abantu bararindiriye ko uruvyaro rw'umugore ruza kugira ngo rusubire kumena umutwe gufyonyora umutwe w'inzoka, kugira ngo dushobore kwidegembya, kugira ngo dushobore guhabwa ubugingo budashira. Kandi abo bose bize amasezerano yiwe baramubonye, barabibonye, kandi barashoboye kuzigama ijambo ryiwe mu mitima yabo, barahezagiye umugisha w'Imana ishobora byose. Abo bose muri kino gihe bize ijambo ryahishuwe n'Imana baratangaye, kandi barabizigamye mu mitima yabo, kandi ntibazoguma mu mwiza abo bantu, ariko bazoburonka umuco w'ubugingo, ubwiza bw'Imana buzobakikuza. Kubera iki? Kubera ko bize isezerano bakizera ivyo Imana yavuze. Abungere byose babisanze nk'uko babibwiwe, niko basanze bimeze. Natwebwe muri kino gihe byose twabisanze bimeze nk'uko Imana yari yarabivuze bitaraba. Niduhezagire kandi shire mu mitima yacu umunezero mwinshi cyane. Imana iri ku ntebe y'ubuntu yitwararitse ijambo ryayo kugira ngo irishinze ijisho kugira ngo ishobore kurishitsa. Amen. Duhaguruke dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye bivuye ku mutima kubw'ubuntu n'ubwizigwa bwawe wamye ugaragaza ku bantu bawe kuva ibihe bigitangura. Warabamurikiye ku bwamwe mu wawe, wavuganye nabo mu gihe gikwiye, warabarongoye mu nzira wenyine ubwawe wari waciye kugira ngo bashobore kubona mu gihe cyabo gushyitswa kw'ibyanditswe. Mana uhora umunyembabazi, urakeneye ko muri kino gihe abenshi babona umucyo kayangana ubakiye, ariko wakira gusa ahavugiwe gusa ko hazobera ibintu by'indenga kamere, ibitegerezwa gushika bihuje n'ijambo ryawe. Mwami wo kwizigirwa, nicyo cyifuzo cyacu, nukomeze uturongora mu mucyo wawe, nutugirire imbabazi kubw'izina ryawe ryera. Turaguhesha icyubahiro, turaguhimbaza, kandi turagushima. Haleluya, amen.